Ini Radio Ijwi Amerika. Ijwi Amerika ribandanya kwatikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Miriwe neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa. Ni Ringi Imana Emmanuel Musore mu karere ka Karongi mu Rwanda yamenyekanye kubera ibikorwa yakoze byo kubaka ibarabara wenyine. Yabwiye Radio Ijwi Amerika ko kuva ibikorwa yatanguye bigiye hagaragara ubuzima bwiwe bwahindutse.
Ubuzima bwanjye nyuma ya kiriya gikorwa habayeho kugenda abantumira mu manama atandukanye kandi yose sinyaburemo, mbese numva ari ishema rikomeye cyane.
Uyu ni Emmanuel Niringiyimana. Mu Burundi igipolisi kimaze gufata kuva ku munsi wa gatanu w'indwi abavunjayi barenga kuri 30. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda ho ni Niringiyimana Emmanuel Musore wo mu karere ka Karongi yamenyekanye kubera ibikorwa yakoze byo kubaka ibarabara wenyine. Yabwiye Radio Ijwi Amerika ko kuva ibikorwa yatanguye bigiye hagaragara ubuzima bwiwe bwahindutse, akaba ari umuntu yubashwe mu muryango nyarwanda. Ni Niringiyimana avuga ko ubu yabaye umuntu atumigwa mu nama zihuza abayobozi bakuru, akaba asanga ari icyubahiro kuri we no ku muryango avukamwo muri rusange. Ibindi kuri inkuru twumviza mugenzi wacu Asumutakaboyi.
Niringiyimana ni umusore w'imyaka 23 y'amavuko, akomoka mu murenge wa Murambi mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Yamenyekanye bivuye ku bikorwa byatangiye mu mwaka w'2015 byo guhanga umuhanda w'ibirometero 7 ari we wenyine. Uyu musore mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yavuze ko ubuzima bwe bwahindutse, akaba yarabaye umuntu wubashywe mu muryango.
Ubuzima bwanjye nyuma ya kiriya gikorwa habayeho kugenda abantumira mu manama atandukanye kandi yose sinyaburemo, nkaho bita intare arena nagiye yeyo njya kwita ingagi ka president kamini nkaba ministre. Urumva inama baba barimo batugira, urumva nazo ubwazo zazidufite akamaro, mese numva ari ishema rikomeye cyane.
Hanyuma iwanyu mu rugo uratashye ugeretse amafoto uri kumwe na perezida, umubyeyi wawe yavuze
iki? Byarabanejeje, papa we yabyumvaga guhiko gusa kuko atareba nyine akabyumva ko ngoko nkunda kicicikira. Mbiye mu gitaramo none ngeze naha ngaha mu nama. Urumva ni ibintu bishimishije. Ubuzima bwanjye rero mu bisanzwe mu cyaro nta kibazo bikorwa, ndabikomeza by'umuhanda hano ndacyakomeje ndacyari kuwukora kuko niko bari babinsabye.
Uyu musore avuga ko kwinjira mu buzima bw'abakomeye mu buryo bwihuse hari ubwo bijya bimunanira, agasubiza amaso inyuma yakwibuka aho yavuye bikaba byamutera igisa no gutinya abo bari kumwe. Yavuze ko ubwo yatoranywaga mu muhango wo kujya kwita izina abana b'ingagi mu kwezi kwa cyenda, agahura we na perezida wa Repubulika ndetse n'abantu bakomeye baturutse ku isi yose, yananiwe kuvuga kandi ibyo yari yasabwe yarumvaga bizi neza.
Tangazwa mu makuru rero babyumva bati bamujyanye agiye kwita amazina ingagi, bo ntago bari bazi ibyari byo kuko gene narabimenye mbere. Byarananiye ariko nyine ingagi umwana w'ingagi nari ngiye kwita izina ye avuka mu muryango wa yigisha nyina nibikereri rero kubitindaho kubivuga cyane. Natekerezaga ahantu ndi jyewe ntekereza nkatekereza naho narahi nakubura amaso nari abantu bari kundeba.
Ibyo gutunguye kuba umustari gutya aka kanya?
Byarantunguye kabisa, ntago nari nzi ko byagera.
Uyu musore uvuka mu karere ka Karongi avuga ko kumenyekana kwe kumaze kumuzanira inyungu. Yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko umucuruzi Sina Gerard yamuhaye inzuki za kijyambere zifite agaciro k'amafaranga 500,000, akaba afite igare rifite agaciro k'120,000, ndetse ku Minisiteri y'Uburezi yamusabye gusubira mu ishuri kuko yacikije amashuri ari mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza. Niringiyimana avuga ko agiye gusubira mu mwaka wa nyuma w'amashuri abanza, ariko akaba ateganya kuzagera kure no muri kaminuza aho yizera kuzaminuza mu bigendanye no gukora imihanda. Niringiyimana avuga ko nubwo atarasoza igikorwa cyo guhanga uyu muhanda w'ibirometero 7 yatangiye, ariko afite inzozi zo gukomeza ibikorwa bye biteza imbere akarere ka Karongi avukamo.
Mugenzi aba amaze kubona ubushobozi, mfite ubushobozi bufatika, nshaka ko no muri kari agace ntuye mu byanze bikunze naho hazagera ikiyaga kinini cyane nkagikora nkacyubakisha, ubundi igihugu cyanjye nkakomeza kucyubaka nanjye mu gihe mfite ubushobozi.
Nyuma y'umuhanda noneho utekereza ikiyaga?
Ntekereza ikiyaga nyine cyo kororeramo amafi, abaturage bakajya babona amafi, cyane ko buriya abaturage bo muri kari agace k'iwacu ntago bazi ikiyaga.
usibye kumenyekana ndetse hakaba hari n'abantu ku giti cyabo batangiye kumufasha. Emmanuel Niringiyimana avuga ko akigowe no kubona ibikoresho byo gusoza umuhanda yatangiye, agasaba inzego zinyuranye kumubonera ibikoresho bishya akabanza gusoza ibikorwa yatangiye.
Hagiye nshaka gukora ibintu wenda ubushobozi bitewe nuko ntarabasha gufatisha ibikoresho bifatika, numva nibyo bingora. Ibikoresho mfite nibyo nenera koye inaha, hari igihe nigeze kuza nkora amafaranga inaha i Kigali kugira ngo nkunde mbone ibikoresho, ngura amapiki, ngura amasuka, ibitiyo byose ndabyitegura nagenda, none nabyo bisa nkaho byashije. Hasigaye ipiki imwe nayo irimo irasaza, hasigaye n'igitiyo kimwe nacyo kiri gusaza. Byantwaye 25 byo uwo munsi. Nk'ubu ndamutse mbonye ibikoresho wenda nk'imiganda iramutse bashobora gufata ibikoresho bagakoresha aho bagomba gutaba umusozi bakawutaba, habaye hari ingorofani zihagije bakawutaba, ibintu bikarushaho kugenda neza.
Uyu musore avuga ko igitekerezo cyo guhanga umuhanda yakigize ubwo yabonaga abarwayi bavaga mu kigo nderabuzima cya Mwendo bajyanywe mu bitaro bya Kirinda bageragayo bibagoye kubera inzira mbi. Afata umugambi wo gutema ibihuru byari byarafunze uyu muhanda ndetse atangira no kuwagura ngo ube nyabagendwa. Uyu musore avuga ko ari igikorwa kitamworoheye kuko bamunyuragaho bose muri iyo myaka ine amaze bamufataga nk'uwataye umutwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Naho mu Burundi igipolisi kimaze gufata kuva ku munsi wa gatatu w'indwi abavunjayi barenga kuri 30 bagirizwa kutubahiriza itegeko rishyasha ry'ibanki nkuru y'igihugu BRB ibasaba kutarenza ibiciro bishinzwe n'iyo banki mu kuvunja amafaranga y'agaciro. Ariko abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko umuti w'ikena ry'amafaranga y'agaciro na cyane cyane amadolari y'Abanyamerika atari ugufunga abavunjayi nyabuna ari ugushyiraho imigambi ituma yinjira mu gihugu. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Gisagara cha Bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi abadandaza amafaranga y'agaciro bitavunjayi batari bake na cyane cyane abakorera uwo mwuga mu mabarabara atamazazwi na banki nkuru y'igihugu bafise barahagaritswe n'igipolisi. Hari umunyagihugu yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yiboneye imidugu ibiri yo mu bwoko bwa double cabine yuzuye abafashwe. Bamwe mu badandaza bakorera hagati mu gisagara cha Bujumbura hafatiwe abavunjayi nabo bemeza ko abapolisi babaguye ko giturumbuka kandi bafite ibikoho binini binini maze barabahwikira. Umugwi w'abavunjayi umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Jean Ciza yari yamaze kugabisha. Hari mu kiganiro yahamenyesha makuru kwa 17 ku kwezi igihe yari kashikiriza amategeko mashasha yagiye kugenga urucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro.
Abavunjira mu ibarabara no kuvuga yuko bavunja amafaranga bitari kubena amategeko. Abo nabo n'uwo munsi wo bofata ntiyovuga ngo arafise urubanza. No kuvuga yuko guhera ubu twe duhamagarira inzego zibijeje twe turaba aya mazu twemereye. Mugaba abandi bakora urudandazwa bari nyuma yajya amazu barabwa n'izindi nzego. Icyo dushobora gukora turabasigurira amategeko hanyuma bakarabata imbega bariko barakora ibi bijanye n'amategeko. Hanyuma bagaheza bagakubitwa intawe mu gahanga. Kandi rero mucishe nyene muri ibi bimenyesha mukuru mubabwire muti burya umuti wanyu ugiye kuvugutwa guherejo uzobona bamushize ko amaboko ntazatangara. Uwuzofatwa ari uwo muri karitsiye aziyatike ari uwo kwa Siyoni azokubitwa intawe mu gahanga n'amafaranga yari karadandaza aba yamwake yose hanyuma akurikirana n'ubutungane. Nagire rero wose uravuga ngo aya ni amategeko y'ibikanganyoni, abazofata bazobona ko atari ibikanganyoni.
Aya mategeko ntafata abacururiza amafaranga y'agaciro mu ibarabara bonyene. Ku munsi wa gatatu w'iyindwi umuvunjayi azwi cyane yitwa Jackson Simbananiye akaba amenyerewe ku izina rya Kirahwata yarahagaritswe hamwe n'umuhungu wiwe n'abakozi biwe babiri bagirijwe kuduzi dolari ry'Abanyamerika. Uwo munsi banki nkuru y'igihugu yavuga ko idolari rimwe ritarenze 1847 n'uduce dutandatu mu mafaranga y'amarundi, ariko we yagirizwa ko yari karitanga ku 300,000. Amafaranga yose yasanganywe y'amarundi n'ay'agaciro yaciye ajyanwa kuri konti y'ibanki nkuru BRB. Nibi Bwana Ciza yari yabivuze ko
mu bisanzwe ingene byahora bikogwa aba twita abavunjayi mugabo amabirodo shanje yakora ku kazi ariko ntiyarafise ubuhinga bwa none butuma muri banki nkuru tubona ibyo bariko barakora. Ubu rero haragiyeho ubuhinga bwa none butuma uwo bavunjiye tubona ingene bariko baravunja. Kandi sinzi ko mwumvise neza ingene twavuze yuko ubu aya mazu azokoresha ibiciro yisunze ibiciro by'Banki Nkuru y'Igihugu agashirako inyungu kugira nayo ashobore kubaho, kandi iyo nyungu ikaba izwi n'Banki Nkuru y'Igihugu. Ivyo ntivyahora bahora baraba igiciro hano bakaduze twebwe uko ifaranga rizoba ririko rirasohoka ifaranga mvamakungu nyene ridandazwa tuzoje turaba yuko ayo mazu ariko arakurikiza aho kanyungu twemeye yuko kajaho.
Abahagaritswe bose ubu bafungiwe mu gashoka ka komisariya y'igipolisi mu gisagara cha Bujumbura. umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye itangazamakuru ko iki gikorwa cyo gufata abavunjayi batubahiriza itegeko rishasha rya Berbe gikomeje. Umwe mu bafite amazi akora ubucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro ariko atashimye ko tuvuga umwidondoro wiwagira ati hari ubukene budasanzwe bw'amafaranga y'agaciro mu gihugu, abavunjayi nabo bayakura ku isoko rya magendu kubera mu mabanki y'ubudandaji atayaharahagije. Nicyo gituma leta n'ibanki nkuru bategerejwe gutorera umuti ingorane nyakuri zituma amafaranga y'agaciro akena aho gushyiraho amategeko y'agacinyizo atacazomara. Ahamagara inzego zibijejwe kwicarana n'abavunjayi kugira hatorwe umuti bahurijeko. Mu Burundi haramaze igihe hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro bikavugwa kuko avunjwa ubu bitigeze kubaho kuva igihugu citwa izina. Ariko abategetsi inshuro zitari nke basiguye ko atabukene bwayo buhari kandi ko akenshi abayaduza bari mu ntumbero yo kwerekana ko atakigenda mu gihugu no gushaka guharabika ishusho yacu. Eloge Urika neza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru. Naho mu Rwanda ku munsi wa gatanu ico gihugu cifatanije n'amakungu mu gihimbaza umunsi mpuza makungu wahariwe abahinga b'imiti World Pharmacist Day. Inzego zitandukanye zasubiye kwiha intego yo kugwanya imiti ya magendo hamwe n'iyitujuje ubuziranenge. Ufashwe muri izo nzira azohanwa ngo bikomeye ndetse na farmasi yiwe yugagwe burundu. Ibindi kuri nkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe abahinga mu by'imiti aribo bafarumasi mu Gifaransa wahimbajwe ku cyivugo cy'uko abantu bose bakwiye gushikirwa n'imiti kandi yujuje ubuziranenge. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, Rwanda Food and Drug Authority, cyemeza ko inzego zitandukanye cyane cyane icyo kigo zahagurukiye kugwanya imiti itujuje ubuziranenge kuko ari nk'uburozi. Dr. Karangwa Charles ni umuyobozi mukuru w'icyo kigo.
Imiti yinjira mu gihugu ubu yose, mbere y'uko iza mu gihugu tubanza tukabona impapuro zerekana iyo miti, bakareba ko iyo miti yemeye gucuruzwa mu isoko ryo mu Rwanda. Harimo byerekana ko yapimwe, yakora ahantu hazwi, urwo ruganda rwuje ibyangombwa. Igikurikiraho n'uko azana imiti yegejeje mu Rwanda, haba kuri za gasutamo zose, yaba amajerwa. Iyo miti ibanza kugenzura iyo miti ko yayindi koko yari ku mpapuro ari yoyo. Kandi hari ingamba nyinshi zifatwa kugira ngo iyo miti nibuze ibiva mu ruganda ruzwi rwemewe, rufite ibipimo byemewe, kandi ifite n'urupapuro rwemeza ko ruvuye muri icyo gihugu, rwemeza ko iyo miti yemewe kuba yacuruzwa mu bindi bihugu. Ku gihe habigenzu ya yari ingenzu arikerekana ko umuti koko ufite ikibazo tuhita tukurayo bakajya kuwutwika cyangwa se kuwangiza mu bundi buryo bw'uko imiti yose ntabwo itwikwa.
Yamara naho biruko Dr. Karangwa amenyesha ko bitoroshe kuko hari inzira z'ibinywabi zitari nke zinjira mu gihugu. Ahamagarira abanyagihugu kwirinda gukoresha imiti itanditswe na muganga canke itavuye muri farmasi zizwi. Kubadandaza iyo miti nayo ya magendu ibihano ruhasha birategekanijwe.
Ego ni wavuga ngo imiti ya magendu ntiyakwinjira kuko dufite igihugu cyacu igihugu gikikijwe n'ibihugu bifite za gasutamo cyangwa se imipaka idafunze, ni ukuvuga bashobora gucamo. Ariko twashyizeho ikipe y'abantu bashinzwe kugenzura, ikipe yacizenguruka mu gihugu hose igenda ireba imiti. Iyo tugezeho cya mbere ni ukureba imiti, tukajya muri leta tukavuga ati muduhe amafakture y'imiti tukareba aho yinjiriye. Iyo dusanze yarinjiye iyo miti turayifata kandi turamuhana cyane twihanukiriye. Niyo mpamvu mboneho umwanya wo gukangurira abantu bakoresha imiti batabanje gusuzumwa kwa muganga ko babihagarika kuko bariyeshyira ubuzima bwabo mu kaga.
N'urugaga rw'abahinga mu by'imiti mu Rwanda rwemeza ko rwahagurukiye kugwanya imiti ya magendu, hamwe n'abita ko ari abahinga b'imiti kandi atari bo. Dr. Hayegwa Inosa niwe atwara urwo rugaga rw'abahanga b'imiti.
Dukora ubufatanye cyane cyane dukangurira abanyamwuga ko igihe cyose habonetse ikibazo kijyanye n'umuti, haba ku buziranenge bwawo, haba ku bibazo wateye umurwayi, umurwayi akabibabwira ko ayo makuru agomba kwihutishwa kugera kuri iki kigo, kuko iki kigo nicyo kibireba gibasha no gufata ibyemezo kuba umuti wahagarikwa mu Rwanda, kuba umuti waba uhagaritswe igihe gitoya, wakurwa ku isoko n'ibindi bitandukanye. Farumasi igomba gufungura igihe harimo umuhanga mu by'imiti. Kenshi rero usanga hari nk'amafarumasi amwe abafite umukozi wenda umwe cyangwa adafite abahagije. Igihe rero adahari ubundi amategeko ateganya ko farumasi yakabaye ifunze kugeza igihe ari buba yibereyemo. Hari igihe rero igenzurwa rijya rikorwa ugasanga harimo henshi abahanga mu by'imiti batarimo, niyo makosa navuga agaragara cyane atuma rimwe na rimwe bashobora no kuba babafungira farumasi.
Icifuzo cy'abo bahinga b'imiti nuko nabo buhabwa uburenganzira nk'ubwo umuganga, gutyo bibaye ngombwa bagapimira umugwayi muri farumasi bakongera bakamuha n'imiti. Kanatsinda ku bwabo baranavyize yamandika igo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti kibona ko byo hava bitera ikibazo.
Ingaruka nizihe babivanze? Ni ukuvuga ko yajya avura akandiki agatanga ya miti iyo yifitiye. Niyo mpamvu rero imirimo ikwiye gutandukana, hakabaho umurimo wo kuvura ugahagarirwa abaganga, undi gutanga imiti ugaharirwa aba farmasi cyangwa abafarmasist, kugira ngo hatabaho gukoresha nabi imiti.
Mu Rwanda hari abahinga mu by'imiti canke abafarmasi barenga gato igihumbi. Urugaga rwabo ruvuga ko bakiri bake ugereranije n'abategekanywa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS. Iryo ritekanya ko umuhinga umwe yabwirizwa kwitaho abantu igihumbi. Byumvikana ko u Rwanda rurimo abantu barenga gato imiliyoni 12 rwabwirizwa kuba rufise abahinga barenga ibihumbi 12. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru Lionel Messi akomoka muri Argentine yaratsindiye ku munsi wa mbere w'indwi igiye kurangira agashimwe k'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA k'umukinyi wa mbere ku isi wo mu mwaka urangiye w'2018. Akaba yatsinze ako gashimwe ku nshuro igira ya gatandatu. Akaba arushije agashimwe kamwe Cristiano Ronaldo mu gihugu cya Portugal, umukinyi w'igihanga ngo yabahiganwa bikomeye bahiganirwa ikibanza c'umukinyi wa mbere ku isi wo mu bihe vya none. Twaganiye na Steve Derrick Ndize, umumenyesha makuru w'umurundi aba mu gihugu c'Ubusweda, atangura avuga ku gene yakiye ugutsindira ako gashimwe kwa Messi.
Guhabwa agashimwe k'umukinyi yaranze umwaka, agashimwe gatangwa ku mwaka n'ishyamo ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA kuri umukinyi Lionel Messi, byatangaje benshi. Ariko rero ku bantu dukurikiranira cyane ibijyanye n'umupira w'amaguru ku isi, urazi ibiharuro ariyo ma statistique mu bakinnyi batatu bari mu ihiganwa, usanga umukinnyi koko Lionel Messi asumbya aba bandi bariko barahiganwa ari Virgil van Dijk cyangwa Cristiano Ronaldo. Ibyo rero ndibaza rero yuko ku bakunzi b'inkino Lionel Messi akugashimwe yaragakwiye, naho bamwe batabona cyane yuko umukinnyi Lionel Messi ari we yari gutahukana kagashimwe.
Kuba Cristiano Ronaldo bivugwa ko atari yitavye ivyo birori vy'ishyirahamwe FIFA byo gutanga ako gashimwe ku rwego rw'abagabo n'abapasoni, kuba atagiyeyo mwibaza ko ari uko yabona ko atagiye kuronka ako gashimwe acahitamo kutajayo mubibona gute?
Birashoboka koko yuko Cristiano Ronaldo yarabona yuko muri batatu bari mu ihiganwa atamahigwe yari afise yo gutahukana kano gashimwe kuno mwaka. Ariko kandi tunibutse yuko Cristiano Ronaldo muri ino minsi asanzwe ari no mu mvune, urabye no kuri za social media ziwe yarerekanye ifoto ashize ukuguru hejuru yuko atamerewe neza, ariko arakurikirana ibirori bya FIFA The Best Award uko byariko biragenda.
Bamaze imyaka ntihenze ngira ishika 10 cyangwa ikirarenga ko bahiganwa uko ari babiri bahiganirwa ko gashimwe atawuni mu kinyi abaje hagati, mwibaza ko icyo kihe cyabo kigiye kurangira ariko ari itera mu myaka nka Cristiano Ronaldo bafite imyaka 34, Messi 32.
Ego ndibaza koko ubu ndibaze uko imyaka ibaye kuko kuva mu 2008 Cristiano Ronaldo ahabwa gashimwe ka mbere kumukinyigenjeje neza biragaragara yuko mu myaka yose yakurikiye kiretse mu mwaka uheze uka Modric yabavangiye nta wundi yigeze yigeze batwara kugashimwe uko ari babiri nibo bagiye baragahabwa uko umwaka utashe ariko nibyo umuntu araba imyaka bafite ndibaza yuko bari mu bihe byabo bya nyuma kandi ndize neza yuko uko ari babiri mu mwaka uza ndibaza yuko hashobora kudoburamwo numwe cyangwa hagize ubyifatamwo neza hakabonekamo umukinnyi umwe gusa kuko imyaka iri kwiraba irabatwara kandi kinacu urabona yuko n'imbune imbune kumbure z'ubusaza cyangwa iby'imyaka myinshi bamaze mu mpira w'amaguru urabona yuko zitangwe kuba kuzazira bafata kuko gushika ubu uko ari babiri Cristiano Ronaldo na Lionel Messi bari mu mbune
wari kuravuga ibyerekeye ibitigiri ama statistique bafatira ko mu gutora umukinnyi yaranze umwaka wa mbere wa FIFA kenshi usanga arabasatirizi birumvikana ufashije ivyo bitegeye twako turavuga ama statistique ni gake usanga ari nk'abakinyi bo hagati nta ndumva nk'umukinyi w'inyuma araronka ako gashimwe Van Dijk abantu benshi bari bibajije ko yagize umwaka mwiza ekipe yiwe ya Liverpool batsinze la Ligue des Champions muri baza ko hazogera igihe umuntu nk'umukinyi w'inyuma ashobora kuronka ayo mahigwe kuko umuntu afashe ivyo biharuro ntibiba shira imbere
ndabamenyeshe yuko hari umukinyi w'inyuma yigeze guhabwa kugashimwe mu 2006 umukinyi w'inyuma yari na kapiteni w'umugwiserukira gihugu w'Ubutaliyano Fabio Cannavaro yarahawe akugashimwe
n'ivyo ako kari kanciye muri ivyo
no gutwara igikombe c'isi yose mu isanzwe rero uravye ama statistique kuko narigeze kumara imyaka 3 nanje ndi mu bahabwa ari bafite ama uburenganzira bwo gutora umukinyigenjeje neza nibyo umwaka ubayemo igikombe cy'isi yose usanga umukinnyi yitwaye neza mu gikombe cy'isi yose abafite amahirwe menshi yo gutwara ako gasimwe ngira abatari bake barabibonye mu mwaka uheze Luka Modric agatwara ariko rero ikindi nacyo gica kiza kuri aba bakinnyi b'inyuma nibyo biragoye kugira umukinnyi w'inyuma habwe agashimwe k'umukinnyi yitwaye neza kuko no mu minsi iheze ishyamo ry'umupira w'amaguru iburaya UEFA rishikiriza agashimwe umukinnyi Virgil yuko ariwe yitwaye neza hari benshi babineguye mbere n'aba bakinnyi ne Cristiano Ronaldo wewe yarabivuze yuko bitangaje kubona umukinnyi w'inyuma ahabwa kugashimwe mu gihe ari umukinnyi azibira atacafasha umugwi we gutsinda ariko nibyo Virgil uradingene yitwaye ari umukinnyi mwiza kuko hari kenshi barashikirije ama statistique we kurikanira hafi cyane kudusumbya barerekana imyaka inkino cyangwa iminota yamaze atamukinnyi n'umwe ashobora kumucenga ngo amurengane nibyo yarafatiye runini umugwi wa Liverpool gushikaho awufasha gutwara igikombe cya Ligue des Champions iburaya anawufasha gutahukana ikibanza cya kabiri mu ihiganwa rya yarige rikomeye cyane ariko rero urabye ibyo FIFA cyangwa ayandi mashyirahamwe afatira ko kugira bahe agashimwa umukinnyi kenshi usanga biba ari bitsindo abo bakiba barinjije kuko urabye nka Lionel Messi ingene yitwaye mu mahiganwa y'umwaka aheze ndibaza yuko icamufashije cyane ibitsindo byinshi kuko ndibaza ibitsindo 36 mu ihiganwa rya La Liga ihiganwa ryo mu gihugu cya Espagne akagira ko agatwara agashimwe k'umukinnyi yinjira ibitsindo byinshi mu ihiganwa rya Champions League ndibaza yuko ibyo byonyine bihagije kugira agira amahirwe yo gutahukana ko gashimwe
yego tuza ku mirongo ya telefone dufise Nduwimana uratwumva urihe
ndagira mu gisagara cha ubuzima kanyoshe
fiskibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro
ni kibazo ni he
yego
kuma naba bamuhaye bakashimye yego mwe kuko akunze umupe wa makoro cyangwa kimeje yone ko bari batoye batatu ba mbere bakashyamwo Mane na Cristiano Ronaldo na Messi ni kubera iki bakuye mu Mane kandi ariwe yashoboye kwiziga ibitego byinshi no ku mugabane wa Burayi bakakomezamo Cristiano na Messi na Virgil kubera iki bamukuyemo kandi ashoboye kandi ubu ari we mukinyi agezeho akagiye mu kino cyera nako cyari ko cyabera cyabonye umunengo harimo nakarenganye kubera yarakiye n'amafinali menshi kandi arashikana n'imigwi yiwe kure ne kubera iki bamukuyemo barazi cyangwa bishinzwe kuko amuha yaragakwiriye mugabo hariho abanyafurika bacyatembereye cyane.
Murakoze, reka bishyure mumishyure.
Urakoze cyane, nuko ubirabye nibyo ku bakinyi batatu basigaye mu ihiganwa, nibyo umukinyi Mane cyo kimwe mbere n'undi munyafurika mugenzi we Mohamed Salah bakinana muri Liverpool bari muri cumi iryo higanwa, ariko mu nyuma hasigaye bakeyi, hasigaramo batatu, urumva abo bakinyi Mane babura amahirwe. Ahanini rero igice gituma abo bakinyi b'abanyafurika badatowe ni ikintu gitangaje ariko kinatangaje cyane, kuko ubirabye abatora abo bakinyi harimo abamenyereza b'ibihugu byose biri mu ishyaka ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, bamenyereza imigwi iserukira gihugu, hakaba abakapitene b'imigwi iserukira b'ibihugu nyene yose iri mu ishyaka ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, hakaba n'abamenyeshamakuru baba bazi n'ishyaka ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA bava muri ibyo bihugu ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rifisemwo abamambwe. Hanyuma rero hagacyaza n'abafana, aho rero bigabye abo bose novuga yuko hari abashyiramo santimo, kuko urabye usanga nk'ibihugu byinshi byo muri Afurika ugasanga nibike byatoye nk'umukinyi Mane cyangwa Mohamed Salah kandi ari umunyafurika, ariko ugasanga ntibujije yuko abo nyene bajya gutora abakinyi bo ku yindi migabane nka Lionel Messi cyangwa Cristiano Ronaldo kubera urukundo usanga bakunda. Hanyuma hakagera n'abafana bahabwa uburenganzira bwo gutorwa bakoresheje uburyo bwa internet, ugasanga n'abanyafurika bo nyene ntibatoye umukinyi w'umunyafurika mugenzi wabo, kandi kumbure yarafite n'ayo mahirwe iyatogwa atawari kubuza yuko uwo mukinyi asigara mu higanwa. Ariko urabona yuko byahavuye bitera mbere icuka kibi, bamwe bagatangura kuvuga ati ntibatoye, ariko amajwi bahaye Lionel Messi, ariko gushika uno munsi FIFA ntacyo irabivuga ko kuko ifise jiri y'abantu canke abake abacimanza bakeyi, ariko nabonye bibanda kuri ayo matora y'abakapitene, abamenyereza, abamenyeshamakuru n'abafana bonyine. Ariko rero ugaca usanga twebwe nyine abanyafurika, benshi mu banyafurika ntidutoye abanyafurika bagenzi bacu, kandi bari bafise amahirwe nayo yo gutako na gugashimwe. Ariko rero mwibuke yuko dufise umukinyi w'umunyafurika umwe rudende gushika uyu munsi yahawe ako gashimwe, uwo nawe ni George Weah hari mu 95.
Murakoze. Irakoze ari ku murongo wa telefone, uratumva? Irakoze.
Ndabumva.
Uhamagaye urihe? Irakoze.
Ni Zambia Rusaka.
Yego, ufise ikibazo baza canke intererano?
Hanini ikibazo je narifise.
Yego.
Na ntari hanini ico kibazo bavuga ati mbona kubiriza interineti bavuga ati bararenganije Messi yari akwiye ako gashimwe, ariko jewe ndabirabye kubera mbona yuko umenga niwe yari abikwiye kweri, mbona yuko atashoba bararenganije.
Turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Murabize neza.
Turiko turavuga Cristiano Ronaldo na Messi, nibo bamaze ikiringo kirenga imyaka 10 aribo bahiganirwa ako gashimwe k'umukinyi wa mbere aranga umwaka. Abakinyi ubona mu bihe biri imbere bashobora kubasubirira bakaronka ko gashimwe bafise amahirwe menshi kubwanyu ni nk'abandi?
Novuga nk'abanyene babuze amahirwe uyu mwaka, novuga nka Sadio Mane n'umunya Senegal, ariko yitwara neza cyane mu mugwi wa Liverpool kandi muri no minsi uhagaze neza. Abandi nabo novuga nk'umukinyi Neymar ndibaza yuko ntakekeranye yuko iyo guma mu mugwa FC Barcelone uyu munsi ndibaza yuko abashobora guhabwa amahirwe menshi yo gutahukana agashimwe ka FIFA. Hanyuma nawe hariho umukinyi wundi bakinana mu mugwi wa Paris Saint-Germain umufaransa Bufaransa Kylian Mbappe ndibaza yuko abo uko ari batatu nkongera ko nka Mohamed Salah nibaza yuko bashobora kuba mu bakinyi mu myaka iri imbere kuvuga bashobora kujoba mu bakibazo habwa gashimwe nkako ka FIFA mu gihe batoza baragira imbune cyane mu bagiriza ibindi bibabangamira mu buzima bwa umupira w'amaguru.
Amakuru n'ibiganiro rero twa tubafite kuri isaha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire mwese mwaduteze amatwi. Engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na bafatu ari maskara yadufashije kwegeranya ibiganiro kuri mikoma ari kumananje. Fide niyo ngabo mugire ibihe byiza mubandanya kutumviza mu biganiro byacu.